ngewe nakuze benshi barabibonye ninacyo gituma kumbure batumye ingaruka icyo ngiye gukora mu gufatira igikorwa cyari kigeze kugira ngo Petero Nkurunziza n'akazi kiwe bibe ngombwa ko bashika Arusha bashika ku meza y'iganiro kugira ngo abarundi bose yega batorere inyishu ingorane dufise hanyuma dusubire mu mahoro umutekano hanyuma tubwire nako no muri demokrasi iterambere.
Dr. Dinani umurwi sinarede umuhari sinarede watumiye umuzi w'iganiro ariko amatwi adusinira abitavye n'abari bahurikiye umugambwe mu rwisi na leta ariko batabahanze cyane cyane ababa mu gihugu hagati muri iki gihe mpereje gutorwa murafite umugambi wo kwifatanya n'abandi barundi kugira ngo muzongere amahoro mu Burundi.
Twebwe twafashe iya mbere kuva kera turondera amahoro twifuza ibiganiro ariko ibiganiro nyezina atari inkinamico nk'ino birabera ngaho Arusha. Ntega kuba bonga ari ibiganiro ni bande bari baraganira ko abaganira ari abantu baba bashamiranye baba bafitaniye amakosa baba bazi icyo bapfa ba abantu bose bagira ijana 40 baje baba bagira ijana baje wumva habonetse abashamiranye cyane abo muvuga ngo ni leta nta leta yaje ku byo twumvise bavuga ko leta itaje haje gusa CNDD-FDD none CNDD-FDD ni ijwi igihugu ubu ko abajejwe igihugu bagifashe bakakizingamiza bagumye Bujumbura nakwiga byasubiye inyuma kuko teyaho harapfuma hakaza abashikiranganji 4-5 ba Petero Nkurunziza kugira ngo bishure ibibazo by'amabi barimo barakorera abanyagihugu ubu ntabaje none twese nase nk'ubutwoza twuganira nande kuko numva bagiye mu migwi y'abasagusa y'abahujije baze no kubonana abafise ingorane zabo nibo baganira cyangwa abafise icyo bapfa nibo baganira.
Dr. Jean-Marie
cyatumye tukagenda
Dr. Jamiani hari abatangaza cyane cyane abatavuga rumwe n'umuhari wanyu bavuga ko umuhari Sinared atakintu userukira ari umuhari urimwo abantu barondera inyungu zabo bonyine umuryango yonyine yo bikomeye b'uyu muhari ari MSD na SODEBU abo bantu mabwiriye
abo bantu bayivuga gutyo n'abantu batazi Sinared caricyo none kumva atatu no bamaze kuvuga iyo migambwe yose iyo bikimaze mu matora akajyaho natowe byogenda gutyo mu matora mbayijewe ntogwa nuko abona ko ayicumaze nicyo ushoboye imigambwe ihari ababivuga ni leta iyazi icyo tumaze iyazi n'iki dutinyira iyo bavuze amazina yacu ko batabatinya ati no kuza ntibaza baje kaduhunga kuko barazi ijuja dufise barazi ko barimo baradutinyira kandi ndabyumva nawe nyine barabizi ariko icyo gikuru igikuru nibaze tuganire tubahe ibyiyumviro tubabwire amakosa bakoze hanyuma tuvuge n'ukuryo twotora inyishu ibibazo byose bihari
muri iki gihe Dr. Dinani haravugwa imigambi cyangwa umugambi wo kugira leta y'ubumwe mu gihe mwuje mu biganiro mwuja muri ibyo bibanza bya leta
ibyibanza muri leta sibyo bituhanze amaso sibyo bituhanze ibishinga twebwe ikiriya bishinga ni ukuboneka amahoro
ariko ibyo bibanza muhurijamo
ikiriya bishinga ni uko twokwicara hamwe tukavuga ibibazo tukazana inyishu z'ibibazo bihari hanyuma ibyo bibanza tugashobora kubyironderera tutabihawe nayo ibyo bibanza bavuga ngo ni ibibanza bashaka babugize ururirimbo numvise waheje kuvuga yabigize ururirimbo ko yagiye amenyerewe nyine arimo akigagaza bamufata ibibazo byiwe nahumure nta kibazo cyose twe turimo turarondera icyo dushaka kuhuza amahoro abarundi bose bari hanze impunzi nako nabinyegeje mu gihugu niko buseruka bagasubira mu ngo zabo hanyuma haje amahoro tugasaba amajwi y'abanyagihugu abanyagihugu badushimye washimye bakayamuha washimye akamuha ikibanza akwiriye
tukivuga kuri ayo majwi nyine Dr. Minani haravugwa umugambi gutunganya amatora mu 2020 urunani Sinared rwiteguriye gute ayo matora
ntamatera twende dutinya n'amatoyi ahari hose wabaririmbo wireka ikaduka y'ubujumbura bavuga ngo dutinya amatoyi nibashireho nibaze tuganire dushireho ibitegerezwa kuba kugira amatora abe meza barakoze katuza barabe ko bazokwatsa n'agatoyi bajyaho uburyo bashobora kwatsa ntibaze ko baheze nk'abatsinze ubwa mbere icyo twebwe dusaba tuvuga nibashibaze tuganire dushireho ibitegerezwa gushirwaho kugira ngo amatora abe meza kugira ngo umurundi ashobore gutora ariko ntibavuge ngo amatora azaba mu 2024 n'amatora azaba gute ibintu bizaba bimeze guca abarundi
akanya kagiye amasegonda 30 muvuga ko mushaka kuja mu biganiro ariko umuhuza atari mu Burundi yabatumiye ntagiye muri izo biganiro ivyo bifite insigonke
ntitwagiye mu biganiro kubera iki twarabivuze twaramandikiye n'iteka ntitwagiye mu biganiro kuko twabitumiwemo
yego me
twebwe tubisonareze ntibadutumira tuzogeza mu biganiro icya kabiri nihaza abo tuganira tuzoja mu biganiro
uwa
gatatu ntidushaka ko leta cyangwa umuntu aba aza kwitorera baza kuganira kazi kwa senarede arotumira nka senarede twebwe tuzomenya
abazogenda Dr. Jean Minani murakoze cyane rwose ku kanya ha radio ijwi rya Amerika
murakoze namwe.